Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigar.
Ndabara mukije nchuti na mwe bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe ni kaze mu makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri genekerezo rya 11 ntwara ni mwaka 2025 aya nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira uko tihanganiranira muri politike byasubiye kwibonekeza hagati y'abanywanyi b'umugambwe SNL nabo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Ninara ya Makamba hari umunywanyi w'umugambwe SNL yakubiswe arashaya kuri wa gatandatu uheze n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD muri SNL bagasaba ko ubutungane bwokora abakobwa nabo b'abarundi kazi batwawe gukorera mu gihugu cya Arabia Saudite baratabaza ko babayeho mu buzima bubi bidoga bavuga ko ibyo basanze muri ico gihugu bitandukanye n'ibyo leta y'u Burundi yabasezeraniye basaba leta ya Evariste Ndayishimiye kubakurikirana nk'uko biri mu masezerano bagiye bateye ko igikumu mu gisata cy'uburimyi naho ikibazo cy'ikena ry'ifumbire mu gihugu cy'u Burundi cyabaye akananira abahinga mu mpera z'ayo makuru turaza kubashikana mu ntara ya Ngozi aho abarimyi ubwanwa bwafutse umunwa kubera batararonka ifumbire batangiye amahera haraciye igihe babona ko umwimbu uzoboneka muri kino gihe uzoba udashemeye kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa mwese duhera aya makuru mu bijanye na politike imyidogo ni yose mu banywanyi umugambwe SNL wo muri komine n'intara ya Makamba ni nyuma yaho ku munsi wa gatandatu uheze urongoye uwo mugambwe muri yo komine Odifax ndayirukiye akubitiwe agashaya n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD Claude nini nahazwe amubuza kugirisha inama hamwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe abanywanyi b'umugambwe CNL basaba ko Claude nini nahazwe yofatwa agashigwa imbere y'ubutungane kugira yishure amabi yakoze ni nkuru tubaza Pacifique Nkeshimana
nuko amakuru dukura muri iyo komine ya Makamba bitumenyesha byose byatanguye ku munsi wa gatandatu uheze aho urongoye umugambwe CNL muri iyo komine Odifax ndayirukiye yari aritegurira kugirisha inama ku banywanyi b'uyu mugambwe ayo makuru atumenyesha ko igihe yari ahejeje kuduza idarapo ry'uyu mugambwe ahari hatekanijwe kubera iyo nama Odifax ndayirukiye yagiye abona umugabo azwi ku izina rya Claude nini nahazwe umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yasubijwe mu buzima busanzwe amusimbira ko aramuhuragura aramukomeretsa cyane akaba yamusigurira ko ataburenganzira afise ko kumanika ikindi drapo atari umugambwe CNDD-FDD aho hantu Odifax ndayirukiye wewe yakuma avuga ko ivyo ariko arakora yabimenyesheje inzego zibishinzwe kandi ko yabironkeye uruhusha ariko ntibyabujije ko aguma kubitwa Odifax ndayirukiye uwo munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yamukubise yagiye namwivye n'amatelefone y'iwabiri amasoko yacu atumenyesha ko mu nyuma Odifax ndayirukiye yahavuye yitwarira wamusinzikarije ubuzima mbere ko n'umutahe wo guhagarika uwo nyene yamukubise wasohotse ugashikwa ku kirindiro c'igipolisi kiri ku musozi Kinoso ahabereye iryo bara ariko abanywanyi b'umugambwe CNL biyamiriza ingene gushika uno munsi uwagirizwa icaha aguma yitegemza bagasaba ko yofatwa vuba na bwango kugira ngo akubitwe intahe mu gahanga ku kibi yakoze uruganda rwa radio Nzamba gateka kawe twarondeye Claude Nazwi kugira ngo atange umuco kuri ibyo yagirizwa ariko ntitwashoboye kumuronka twarondeye n'abategetsi bo muri komine n'abo mu ntara ya Makamba kugira ngo batange umuco kuri iyo myidogo y'abanywanyi b'umugambwe CNL muri komine ya Makamba ariko nabo nyene ntitwashoboye kubaronka uwo mugambwe CNL muri iyo komine urababazwa n'uko abanywanyi bawo basubiye kuburabuzwa mu gihe hegereje amatora ugasaba ko abakora ayo makosa yo kutihanganira hagati y'imigambwe itavuga rumwe ko bohanwa hakurikijwe amategeko
arakoze Pacifique Nkeshimana umugwi ujeje gutegura amatora seni ngo hamwe wobandanye wigira sinda bibazwa kubyaha bijanye n'itunganyo ry'amatora mu gushaka gukwegera Burundi n'abarundi mu ndyane nko muri kahise ngo uzoshengezwa imbere y'ubutungane bivugwa n'urunani Rapide Seruka rurikiyemo abarundi baba abigenge canke abakorera hamwe bishikirizwa na Bob Rugurika umuhuza bikogwa w'ugo runani inyuma yaho gwandikiye ikete umugwiseni rubusaba gutanga imihoho tumukurikira
kuva mu mwaka w'2010 2015 2020 nta murundi numwe cyangwa umunyamahanga atazi ko ibara ryaguye mu Burundi abantu bishwe bakicwa bazira ibyimbyo byabo bya politike bakicwa bazira imigambwe bazira amatora mabi ategugwa nabi abantu bakicwa imbere y'amatora bakicwa mu matora bakicwa n'inyuma y'amatora nta numwe atazi ko amatora y'2015 yoyo yaje ari kandundura arangiza n'ivyahuha abantu barazi ngene abantu bihumbi n'ibihumbi bishwe abantu barazi ngene abantu bihumbi amajana bahunze igihugu ubutundi bw'igihugu burahatikirira imigenderanire y'u Burundi n'amakungu irahagarara ivyo vyose bikaba abagize umugwiseni bazi ko aribo batunganyije ivyo bintu bigira basinda bibazo kandi bari bazi ko mu mategeko mpuza makungu mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi mu mategeko nyene agenga amatora basigura neza ko abantu bategerezwa kubahirizwa mu byumviro byabo bya politike abantu bategerezwa gutora mu mutekano atamusunikano ariko mu Burundi abantu bicwa bazira icyo batoye bakicwa bazira kuba bari mu mugambo abandi bagahamagarirwa ku nguvu kuja mu mugambo ivyo rero byose abagize seni babifitemo uruhara naha rero tuvuga tutu no munsi tubona ibigiye kuba mu 2025 bisa n'ivyo nyene tudondaguye aha abantu mwarabonye ingene babujije kuja ku ntonde z'amatora ya makomine imigambo irafutwa murumva injyane ziri mu maradio abakuru b'imigambo ivyo bamaze iminsi basemerera ivyo byose rero tukabona hirya no hino mu gihugu abantu bariko baravyugwa mu ijoro mu gicugu ngo baje mu myiza ya gisirikare y'umugambwe Sende David abantu bariko barahabwa inko abantu bariko bategekwa gutanga amafaranga ku nguvu muri uwo mugambwe murumva nta matora meza ariko arategurwa hamwe abagize umugwiseni bo bandanya bica amatwi bakabandanya bigira basinda bibazwa muri ukukuntu igihugu kigo kirapfa abanyagihugu bicwa bazira amatora mabi na politike mbi ni ngombwa yuko abantu bategezwa gutangura kubakurikirana mu butungane ego nivyo barashobora kwitwaza ko mu butungane Burundi bidakora kuko ibyaha byo bariko barabikora kandi ibyaha bijanye n'itunganye ry'amatora bariko barakora ibyaha by'ibiturire byakora ibyo politike bariko barakora ivyo vyaha by'ubusuma bw'amatora la fraude electorale bariko barakora ivyaha byo guhimiriza ubwicanyi mu Burundi kubera ko bibaza bati turakingiwe turiko turiyumvira mu ihuriro iserapitseruka ingene duzokorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu dutangure kwiyumvira ingene abo bantu bashobora gukurikiranwa mbere bibaye ngombwa bagafatirwa n'ibihano mpuzamakungu
inzamba kanje inzamba agateka kawe tubandanye amakuru twabateguriye abakobwa b'abarundi kazi batwawe gukorera mu gihugu cha Arabia Saudite baratabaza ko babayeho mu buzima bubi bitandukanye n'ivyo basezeraniwe bakiva mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko hari abatararonswa agahembo kabo kandi bakabuzwa kwivuza iyo barwaye basaba leta y'u Burundi kubakurikirana nk'uko biri mu masezerano basinyiraniye n'amashyirahamwe abarungika muri ibyo bihugu by'abarabu idorido na Edu Claude nini nahajwe
abakenyezi n'abakobwa b'abarundi kazi baje gukorera mu bihugu by'abarabu harimo igihugu cya Arabia Saudite bavuga ko babayeho nabi aho bakora badahembwa bamwe muri bo mbere bagasinzikarizwa ubuzima basaba ko igihugu cy'u Burundi cyabarungitse cyo kurikirana nuko babayeho muri ibyo bihugu
kuko habayeho ibiganiro amasezerano yo kugira tuzina n'uko turasanze habeho amasezerano agenga umukozi n'umukoresha natwe tugira arateka tugira iki twubahiriza mbese duhura n'ibibazo bitandukanye mbese turabura imishahara tukabura aho twikura tuzina twasinye ko umuntu imana yiva mu nzu imwe inzu ya kabiri ryose azogenda no mu ya gatatu ariko ntitwasinye ngo tuzobura imishahara kandi umukozi agire n'ubwigenge agwaye agende kwa kwa muganga birababaje nko kuba wogwara kagera kure ukabwo muganga nyikora na yangwara hamukabura n'umushahara
amwe mu mashira hamwe abarundika muri ivyo bihugu ahagarariwe n'ibihangange mu gihugu no mu mugambwe CNDD-FDD bagasaba yuko bokumva uko babayeho bakabavugira kugira ayo mabi ahagarare nkuko nabava mu bindi bihugu byifashe Kuri iyo myidogo yose yabo barundi kazi tukabutashoboye kuronka kuri telefone baba baserukira ayo mashirahamwe canke ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu ngo bagire ico babivuze ko
arakenuye Edi Claude nini nahazwe mu bijanye n'uburimyi naho ikena ry'ifumbire rirabananya kuvurwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi babona ko leta isani yabibagiye kuko barishe iyo fumbire ariko bararindira kuyihabwa barabura bavuga ko n'umwavu w'ikirundi bahora bikora ko ubu utakiboneka kuko ibitungwa bisigaye ari bike cyane ngo basigaye bahitamo gutera badashizemo ifumbire bagatinya ko umwimbu uzobamuke bakazohava bicwa na kigoyi inkuru tuyibaze Claude Manirakiza
abo barimyi bavuga ko barishe imbere y'igihe mwavu w'ikizungu ariko bararindiriye uronswa barabura ngo no w'ikirundi bahora bikora ko uturutse ku matungo yabo ngo ntukiboneka kuko ibitungwa byaragabunutse turutse ku kubura uburagiro umviriza imyidogo yabo barimyi
ene kitwaza cyane nuko tutaronka umwavu ariko tukatwarisha amafaranga yaba yibanze cyane kugombora Ayarishe bakaduha udupapuro twagenda aho batubwiye tuzowutora tukarindira tukabura tugahera muri kamba dutonze tugataha uko ataca turonse ibyo rero icyo bitugirira ingaruka mbi cyane cyane ku mwimbu urabona ko n'umwavu w'ikirundi amase ibitungwa ntibigituruka ubu babyorora muhira umuntu ashaka yorora dukeyi ari imwe canke ibiri umwavu ntibigitanga umwavu ukwiye rero umwavu w'ikirundi ntitukironka uwukwiye umuntu yahora afashwa n'uwo mwavu w'ikizungu none nawo wabuze
bavuga ko ata mwimbu biteze kubona kuko bapfa guteragira bagasaba ababijejwe gukemura ico kibazo n'ubu tubatege yompi
ubu rero n'ukuri nta mwimbu twiteze kuko benshi badafite amasaha yo kugura ku bawufise ku kiro ubona ko hari n'ubukene baca bapfa guteragira arumva fero teragira ata mwavu w'ikirundi washizemo canke w'ikizungu nta kintu wimbura kuko isi yaramaze kuruha ukuri yatabaje cyane rwose twasaba ababijejwe ko baraba ingene n'imiburiburi mu myaka mu bihe bizoda ubuhoho haramaze kuba menshi isa n'iriko irahera azorabe abantu n'ukuri turarushe kubona umuntu yarishe muri abo agataha uko akabura umwavu aba yariha amafaranga yarabaje cyane
uruganda rw'amakuru rwa radio inzambu gateka kawe twarondeye ujejwe igisata c'indimo mu ntara ya Ngozi kugira agire ico abivuga ko tukaba tutashoboye kumuronka
imbere yo gusoza aya makuru naho mukurikire akamo kishiramwe fokode mu ntumbero y'ugukebura kubijanye n'ipfungwa ry'agateganyo
Hello madame.
Oui Bashir. Wasitse kuri wa telefone umutwe.
Kera. Noce kwa ndimumenyesha makuru. Ndi kwisanga radio nyine. Natabye naho dukorera ikiganiro bahampaye. Ugeze hagufi gore. Nta ninyo ni jyogora. Namaso y'ibikere ntahabona.
Kera none n'ibikere birafi wa mugaba ni ubuzi upfo. Naje za n'ubushitsi nahuye na mbuto yaje wa muntu. Ubategura byo wose sike dukora ikiganiro.
Biratonze neza cyane. Erega bitegezwa guca mu makuru yo mu ijoro ntiwambwiye ko icyo dushimikira ko ari ukuntu amategeko mu bijanye no gufunga iby'agateganyo atabikurikizwa aho basigaye barenze ikiringo abahani lagateka kazi na muna nukukovya pe
haa sizo hugiru rabi na mwika wa mwenye shama kwa ndaze muna vijishi mga shiki kwa nabiju chana nijo rashi namba ugunayotu kwa sandu wimu wano kote mkufunga wano mwujo utawerei kandu kasanga wafunza nike kilekile watawurana rashi uruwa niki ngoto kufunga vya rateka nyaminya mirama vikitarenzi mwese mbishi chora kongrezi kwa hindi nukwe ili sagunumu shiki za mwanda nito wa hirizu kwa rembena wa kuita meza nye yandishi toko wafungu vya rateka ni
giyonguri la kumeye chane ahubgo kuchatuka ni la mundi mzine
wala kumesa nyake imanu usa ura zikwa
uuuu para mesa wa kumesu ura zikwa watavyorosh
ego
karibu ugole
Babatabano, nako nawe mota byo hatumbere mukwezi mazana atunuye ukunyandiko mubayeho eh nimufungura nitwa wabazaniye mudusaka mwana bana eh nuranije none ibi bintu ko bitageze atubyite gute iki gihugu cyashobora guhohotera abantu nk'uko kose yerega n'umunyororo nzira ubusaga mwana uburenganzira bwiwe none nk'uba abantu muri aha mwese ko muratana amadosiye mufitiye babagirize iki
urawa ahubwo aho hari ikariye cyo mukore ntuyiceko horeka kunuka gute tukoyora mu ikanete tukayigumana wa muntu ibyo madosiye byo ntacyo ndabinezweko mbabajwe no ko nk'ubu bananya nkiye no kuja kwivuza bansigurira yuko atagitoro kihari maze amezi atatu hano sindasohoka kandi ngenda indwara idakira ku myaka 56 ofisi ariko n'ukuri babona natoroka mbarije vya dosye yanje bambira yuko umutegetsi yamfungishije ngo ntarababwira ico boko aha rero rukurindi aha rero hari n'abakizi bafunganywe n'abana babo ikibabaje rero urabona ko atana kantu kadutandukanya abagabo n'abagore aha mwijyo rero n'ibyo umaze kwibonera biteye ubwoba na gahinda
urambura se akazi mama ubu niboneye ko mugabite zo bihagurira kugeza bihindutse eh abantu bavundira mu gashanye n'ibitwa mu munyoro w'agateganyo ego ubundi gufunga umuntu n'inyamira amabire kuri mesi ya tatu na yanaza dosye rasa umujiki za manzi yindi ndwi kanya shora kurenda n'ishi binini ihangana uje yinduka iyo dosye yashikiwe umujiki za manza naho afite n'ishi 15 kugira abe yashikaye mu fungo mbere y'umucamanza kugira ngo harahabwe ko ifungwa ryo riko kugira amategeko itabayije hetereza guca funga kuko haba harabayeho nyango y'amategeko
Kahuni nuko.
Nuko ni kwa raja kuhusu. Tawa tanish. Dhahi mo kavi yendo. Pata miyanda.
Hiki ni kina chato gani ni nisi angu fokode. Mungu mbere ukebura kujanya ifungwa ry'agateganyo. Ikiri mu bitekanijwe n'amategeko kugeza kubahirizwa. Ikambere amategeko yohinduka icyo kiringo kikagabanwa nkuko tubisaba mu cyibi cyo shyira hamwe cyakoze
ni kuri kano kamo duciye dusozera ko amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwibimese mwa yakurikiye bakoze bagenzanje bafashije kwiyegeranya muranigwe mubanyu no mu byanyu naho utaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.